Iyi, ni Radyo 101 Amerika. Radyo 101 Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagoma, aho bahikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda: bamwe mu baturage b'amikoro make mu murenge wa Cyanzarwe uri mu karere ka Rubavu bugarijwe n'ikibazo cyo kudashobora kwivuza kubera ubukene.
Mbere bajyaga batwishyura mituweli, ubu tuvugana ngenda agwaye nta mituweli nabuze n'uko njya kwa muganga. None se wagera imbere ya muganga nta mituweli ufite?
Aba ni bamwe muri abo baturage. Muri Libya, intambara yashyamiranyije imitwe ibiri ya gisirikare mu murwa mukuru Tripoli yahitanye abantu 27, ikomeretsa abandi 106, naho igitero cyagabwe n'abakekwa kuba abarwanyi b'intagondwa z'aba jihadiste cyahitanye abasirikare ba Niger 17. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Duhere kwavugwa hirya no hino. Muri Libya, ejo kuwa gatatu, abaganga batangaje ko intambara yashyamiranyije imitwe ibiri ya gisirikare mu murwa mukuru Tripoli yahitanye abantu 27, ikomeretsa 106, mbere y'uko impande zihanganye zemera guhagarika imirwano. Temistocle Mutijima nibyo atubwira.
Imirwano hagati ya burigade ikomeye ya 444 na Arirada, umutwe wa Special Deterrence Force, ibiri mu mitwe y'inyeshyamba itabarika, yakomeje kurwanira ubutegetsi kuva ku ihirikwa rya Muammar Gaddafi mu 2011, yadutse mu ijoro ryo kuwa mbere ikomeye zano kuwa kabiri. Umuryango Emergency Medicine Center ukora ibikorwa by'ubutabazi uvuga ko imiryango 234 yahungishijwe ivanwe mu turere tuberamo imirwano mu majyepfo ya Tripoli, hamwe n'abaganga ndetse n'abafasha babo babarirwa muri 40 bari baragotewe n'imirwano muri utwo turere ubwo bitaga ku nkomere. Umutegetsi wo muri Ministeri y'Umutekano mu gihugu yavuze ko imbarutso y'iyo mirwano yabaye ifungwa rya Koloneli Mahmoud Hamza, umukuru wa Brigade ya 444 ryabaye kuwa mbere bikozwe n'umutwe bahanganye wa Arirada. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, inama y'ubutegetsi mu karere ka Souk El Juma ko mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Tripoli gafatwa nk'ibirindiro bikomeye by'umutwe wa Arirada, yatangaje ko hari amasezerano bagezeho na Minisitiri w'Intebe Abdelhamid Deiba, umukuru wa guverinoma yemewe na Roni ikorera i Tripoli, ko Koloneli Hamza yahabwa uruhande rudafite aho rubogamiye. Mu itangazo ryaciye kuri televiziyo, iyo nama yari yatangaje ko ihagarikwa ry'imirwano rikurikira ihererekanywa ry'uwo mugaba w'inyeshyamba za burigade ya 444 ku mugoroba wo kuwa kabiri.
Muri Nigeria, igitero cyagabwe n'abakeka kuba abarwanyi b'intagondwa z'abajihadiste cyahitanye abasirikare 17. Kerivin Ndayishimiye akomeza inkuru.
Igisirikare cya Niger cyavuze ko igitero cejo kwa kabiri cakomerekeyemwo abasirikare 20, muri bo harimwo 6 bakomeretse cane. Ni igitero cabereye mu gisagara citwa Kutugu, kiri mu karere ka Tiraberi, kari ku rubibe Niger ihana na Mali hamwe na Burkina Faso. Mu itangazo ryacu, igisirikare cya Niger cemeje ko cisha abarenga 100 mu bakoze ico gitero. Abagikoze bari ku mapikipiki, nk'uko igisirikare cya Niger kibisigura. Ico gitero kibaye mu gihe Niger ihanganye n'ibibazo birimwo ibya kudeta iheruka kuba muri ico gihugu. Abategetsi ba gisirikare bo mu bihugu byo mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO bazohurira muri Ghana ku wa kane no ku wa gatanu w'ino ndwi, mu nama yo kurabira hamwe niba bikiri ngombwa ko barungika inteko zabo muri Niger mu mugambi wo gusubiza ubutegetsi Perezida Mohamed Bazoum.
Abahiritse ubutegetsi muri Nigeri ejo bundi kwa kabiri batangaje ko bemeye imishyikirano igamije kubonera umuti ibibazo bya politiki biri muri icyo gihugu. Ni mu gihe Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye ko birangira binyuze mu nzira y'amahoro.
Ibihugu by'Uburayi na Amerika na bimwe mu byo muri Afurika bigendera kuri demokarasi byasabye abahiritse ubutegetsi muri Nigeri ko basubizaho Perezida Mohamed Bazoum ufungiwe kuva tariki ya 26 z'ukwezi kwa 7, ariko abayobozi ba gisirikare banga inzira zose z'ibiganiro. Noneho ejo kuwa kabiri batangaje ko bemeye ibiganiro bigamije gushakira umuti iki kibazo cyatewe n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri icyo gihugu mu kwezi gushize. Ali Mahane Lamine Zeine washyizweho nka minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yavuze ko ubutegetsi buri mu bihe by'impinduramatwara, ko basobanuye ibibazo biri muri Niger mu buryo bwose kandi bakaba bemera inzira y'imishyikirano ariko batsimbaraye kuko igihugu kigomba kwigenga. Yabivuze nyuma y'uruzinduko Perezida Mahamat Debi wa Chad yagiriye muri Niger. Uyu nawe yafashe ubutegetsi ku ngufu mwaka 2021. Umuvugizi wa Presidensi ya Amerika Sabrina Singh yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bushyigikiye byimazeyo inzira y'imishyikirano kandi ko Niger ari umufatanyabikorwa wa Amerika idashaka gutakaza. Gusa Singh yirinze kuvuga ko ifatwa ry'ubutegetsi muri Niger ari kudeta, ariko yumvikanisha ko bisa nayo. Hagataho President Bola Tinubu wa Nigeria yatangaje ko umuryango ECAS w'iterambere ry'ubukungu muri Afrika yo hagati washyigikiye wa CEDEAO w'iterambere ry'ubukungu muri Afrika y'Uburengerazuba mu mugambi wo kwambura ubutegetsi abawufashe ku ngufu muri Nigeria bagasubizaho President Mohamed Bazoum.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mugende kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X yahoze ari Twitter mudusanga kuri VOA radio yacu mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi yahose na icyo gihugu yarangije igikorwa cyo gusuzuma niba imibare yagenwe mu masezerano ya Arusha yerekeye igabana ry'ubutegetsi mu nzego za leta hashingiye ku bwoko yubahirizwa ni muri iki gihe bamwe mu bategetsi b'u Burundi bakomeza gutanga ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo. Eloge Welikaneza
abazo bazwana abanyagihugu ajeje intwaro abaserukira amashyira hamwe yigenga abanyepolitike batandukanye hamwe n'abahinga inama nkenguza amateka y'u Burundi igiye gukora ico gikorwa yisunze ibwizwa nshingiro ryo mu 2018 mu ngingo yaryo y'amajana 289 iyo ngingo isaba urwo rwego kubaza Abarundi niba bikiri ngombwa ko hubahirizwa ibitigiri by'ubwoko mu guserukirwa mu bisata bine navyo nabagize leta inama nkenguza amateka na nshinga amateka hamwe n'ubutungane ibwizwa nshingiro ryo 2018 ryahinyanywe habaye amatora ya kamarampaka kugira ijana n'ibihurundi bugeze risaba inama nkenguza amateka kwiga ukibazo cyiserukirwa hisunzwa moko muri izo bisata hatarenze imyaka 5 inzego zigengwa naryo zishinzwe no kuvuga izatowe mu 2020. Emmanuel Nzohagera mukuru inama nkenguza amateka arasigura icyatumye urwo rwego ruzinduka kanahumuriza abafite amakenga kubizovamwo.
Bamwe bashobora kwibaza bati inama nkenguza amateka igirizura kaboze abandi bati igira ikumire bamwe tutibagi nabibaza igitumi nama nkenguza amateka itangwa ico gikorwa muri kino gihe kandi yahawe kiringo cy'imyaka 5 abari rero bafise amakenga nahere kuko inama nkenguza amateka yamayitwa reka gutsimbataza mubano mwiza hagati ya bonse rimwe naco gituma igitangwe muri uno mwaka kugira igihe yahawe nikirengane.
Umwigisha mwiza wa kaminuza akaba n'umwe mu Barundi banditse ibitabu kuri kahise ya kigihugu cyabo bavuga ko habaye gucurika ibintu kubwa Evariste Ngayimpenda Barundi bari kubazwa imbere y'ukwemeza ibwizwa nshingiro hakanagishwa inama bafashije kugira amasezerano yarushajeho uko niko yabidusiguriye.
Mu bisanzwe rya bwirizwa shingiro ryari kuza ryisunga icegeranyo cy'ingene basuzumye ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha. Ntitwaye no kubigira turi Abarundi gusa guko ari ry'amasezerano y'Arusha hari abari bayahagarariye dusanze bikenewe tukabona gushyiraho ibwirizwa shingiro bishashe bidakenewe tukaba turabandanya n'iryari rihari.
Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi mu bihe by'intwaro mfata kibanza biturutse ku masezerano y'Arusha nyene wamenyesha kwari ikorwa cyo kwitondera kubera igihe iyo ngingo yafatwa yisunze ibintu bifise umuzi ukomeye harimo kurwanya ihonyabwoko.
Munsiguro y'inkomoko y'injyane z'Abarundi ibibazo by'ihonyabwoko no gukumirana n'umuti wazo abaganiriye Arusha twasanze injyane zacu zifise imizi ihagarariye ku nyungu za politike ariko zikagira ingaruka nyinshi kandi zikomeye cyane mu gukumirana harimo no kwicwa kwabo tudasangiye ubwoko. Ukora hasi kenshi uri imbere y'inguge ukabuzigisha gutera ibuye nibyo nyakwigendera Colonel Sinzoheba yakebura bagenzi we igihe kimwe.
Abdul Kasim mukuru w'umugambwe yipajezaga mibanga yibaza ko bitakiri ngombwa ko Abarundi bashirwa mu mabanga hafatiwe ku bwoko.
Umuntu agashingwa amabanga hisunzwe nyabuna ubushobozi ubukerebutsi fise ni byiza yuko Abarundi tupavanura n'ingendo yo kwiyumva yuko imbere yo kuba umurundi umuntu ari umututsi umuntu ko ari umutwa umuntu ko ari umuhutu.
Umwarimu wa kaminuza Ngayimpenda afatiye ku byatohoje yemeza ko ubu bitigira iby'ubwoko ahanini bitacubahirijwe.
Ukuye mwaho navuze ni kuvuga muri leta kugifata igitigiri cy'abashikirangaza ugafata abashinga amateka ugafata abakenguza amateka abasitanteri n'abura matari n'inzego z'ubutungane zo hejuru hariho henshi ibyo bitigiri bitacubahirijwe ariko kuno bitacubahirijwe leta yarenze ikareka kubitegekaho bitegekanijwe n'amasezerano y'Arusha ikaza kurondera kubitegeka mu bikore kurira utwabo mu bigenga nko mu ONG n'ahandi
ndayize yigeze kuramutswa Burundi wasanga ikibazo nyamukuru ubukihari ari ubukene buhanza Burundi kurusha ivangura ry'ubwoko
aje ntangu burero ngo kwigisha neza abana bacu bakaba incabwenge gutanga ibiryo umuyaga nkuba ukwiriye kugira ngo abantu bashobore kwiteza imbere kugaranisha amahoro n'umutekano bikwiriye ugusabikanya neza iby'igihugu abarundi tubanza kumva ko turabarundi mbere yo kuba abahutu n'abatutsi rero nabaye mu Rwanda mu gihe cy'abahutu nitwa Nyakarundi
mu gihe harabifuza ko no muyindi bisata aho bo mwihwezo nyene sinzobahagera twari inama nkenguza amateka arabasubiza
bijanye na zijya zindi nzego bwizwa shingiro ibyo najyo byadutumye
igikorwa cyo gutororokanya ibyiyumviro by'impande zitandukanye kirangiye inama nkenguza amateka izoca ishikiriza icegeranyo umukuru w'igihugu maze ashinga itegeko niba kwisunga ubwoko mu guserukirwa mu nzego za leta bikiri ngombwa canke bitagikenewe turetse mu nzego za leta ubushikanganje bw'intwaro yo hagati bwarasavye amashirahamwe yigenga harimo mpuzamakungu kuringaniza ibitegirizo abakozi bayo kuri 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi abatari bake babifashe nko kubinjirira mu kazi mbere rimwe muri yo ryarakinjuye ku butaka bw'u Burundi Eroje ulika aneza, ijwi ya Amerika.
Tuye mu Rwanda abaturage batishoboye mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu bavuga ko kubera mikoro make batabasha kubona ubuvuzi nyuma yuko guhera muri uyu mwaka w'ingengo y'imari leta y'u Rwanda yagabanyije imfashanyo yatangaga mu kwishyurira abatishoboye ubwisungane mu kwivuza. Gloria Tuyishime arakomeza.
Mu kwezi gushize kwa karindwi nibwo Minisiteri y'Ubutegetsi w'Igihugu yatangaje ko umubare w'abatishoboye leta yatangira ubwisungane mu kwivuza wagabanutse uva ku basaga miliyoni 2 ugera ku baturage 180,000. Impamvu leta yatanze ngo ni uko hari abaturage byagaragaye ko bishoboye batakeneye gufashwa na leta kubona ubwisungane mu kwivuza kuko babashije kwivana mu bukene. Minisitiri Musabyimana Jean Claude yabitangarije mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'Igihugu mu kwezi gushize.
Umuturage ufashwa niwe uzajya afata ya mbere mu gufata icyemezo cyo kwivana mu bukene. Noneho agasobanurirwa twifashishije barya bafasha myumvire tugafatanya kugira ngo dusobanurire abantu uburyo bwo kwivana mu bukene bikorwa. Noneho hari imyenge cy'uko umuturage azajya yunganirwa tugakora gahunda y'imyaka 2 kuko twabivuze tugasinyana n'amasezerano nabwo n'amasezerano yo kwivana mu bukene.
Kugira ngo witwe ko wishoboye mu Rwanda bimwe mu bikurikizwa harimo kuba umuntu afite imiturire myiza akaba afite ikimutunga buri munsi ndetse akaba abasha no kubona indyo yuzuye. Abana bamwe baturage b'umurenge wa Ntarabana bo mu karere ka Rulindo bavuga ko kugeza ubu bafite ubushobozi bwo kwiyishyurira mitiweli.
Ubu ngubu mva mu nzu yanjye mfite n'ingurube kuna gutekereza ngo bazaza gutangira mitiweli nta kandi cyangwa ko tugomba kwishakamo igisubizo.
Cyambere barantangiye pe gutangira abantu bari mu cyiciro cya mbere barantangiye pe n'abana batatu bari bandiho.
Icyakora ku kugabanya ubufasha bwahabwaga abatishoboye mu gutanga ubwisungane mu kwivuza ntibyabuze kugira ingaruka kuri bamwe mu baturage bacukijwe gutanga mituweli nyamara batishoboye. Ijwi rya Amerika yavuganye na bamwe muri bo batuye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Cyanzarwe. Uyu murenge ni umwe mu mirenge ifite abaturage bibasiwe n'ubukene bukabije nk'uko byagaragaye mu baruwa rusange ryakoze umwaka ushize wa 2022 usanga nta mirimo yo guhingamo bafite batunzwe ahanini no guca inshuro bakabona ibyo kurya aho witwa ko yakoze atarengerezwa amafaranga 1,000 ku munsi. Twagira Yezu Joachim ni umuturage wo muri aka gace.
Uyubonye 1,000 ntago akibika ngo muzakishyura mituweli abana bashonje.
Nahayo Elize ni umusaza w'imyaka isaga 70 avaho kugeza ubu atari kubasha kwivuza uburwayi butandukanye afite kuko uyu mwaka leta itigeze mu bufasha bwo kumwishyurira ubwisungane mu kwivuza.
Twanditse ko turwara tukaba tutakwivuza kandi tukaba dufite abana nubwo dushaje ariko turacyafite abana batoya bikaba ari ingaruka ku buzima bwacu. Bamwe twahoraga no ku binini nyine tujya ku tubimuga byo mu nda byo mu mutwe duhora twitungirwa n'ibinini. Rero mu gihe mituweli ibuze n'ubuzima buba bubuze kandi udashoboye kujya kuyishyurira.
Boneza na Joyce nawe ni umwe mu bo leta itishyura mituweli uyu mwaka akaba n'umupfakazi w'abana babiri kugeza ubu ntari kubasha kujya kwivuza uburwayi bwo mu nda afite avuga ko amerewe nabi.
Mbere bajyaga batwishyura mituweli ubu tuvugana ngiye ndarwaye nta mituweli nabuze nuko njya kwa muganga nose wamubwira ngo ngiye ngo sinishoboye ibyo sarabizi.
Boneza na yemeza ko abana be bari guhura n'ikibazo cy'imirire mibi kubera ubukene ariko atabona uko yegera muganga.
Yatugizeho ingaruka kuko tugwara tukaguma hano mu rugo bitugiraho ingaruka ndetse no mu buzima ntago ari bwiza. Abana bari gusubira inyuma ntago wamenya ko ari umwana w'imyaka 9 wagira ngo ni uwine itanu
imbere y'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB narwo rugaragaza ko habaye impinduka mu kwitabira gutanga ubwisungane mu kwivuza bitewe n'uko leta imaze iminsi igabanyije inkunga yahabwaga abatishoboye imbere muri iki cyumweru gishize igaragaza ko kugeza ubu abamaze kubutanga ari 66% mu gihe umwaka ushize mu kwezi kwa munani bari 76% ku muntu umwe leta yatangaga amafaranga 3,000 y'ubwisungane mu kwivuza umuryango w'abanyamakuru utegamiye kuri leta Pax Press ushinzwe guharanira amahoro no kureberera abaturage nawe wemereje urya Amerika ko abantu leta yiyemeje gufasha muri uyu mwaka ari bake Albert Baudouin Twizeyimana ni umuhuzabikorwa muri uyu muryango
abakeneye gufashwa ni benshi mu by'ukuri ariko ba bandi benshi koko bakeneye gufashwa 100% tukabuze dire hari mu muryango wa kanaka umuryango urimo abantu batandatu abumvikuri nyirurugo avuga ko ashobora kwishyura mituweli abantu batatu
bityo asanga leta ikwiye kuvugurura uburyo bwo gufasha abaturage kwikura mu bukene uretse kuba leta imaze kugabanya inkunga yatangirwaga abatishoboye mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza mu bihe byashize yongeye gutangaza ko itazongera gukurikiza ibyiciro by'ubudehe ibyo bamwe mu baturage bishimira ko bazajya babasha gukora ibikorwa bimwe na bimwe bateza imbere icyakora abandi bakavuga yuko bizabagiraho ingaruka zikomeye nko kubura imfashanyo bahabwaga na leta Gloria Tuishime, Ijwi ry'Amerika, Irubavu.
Dusubire mu Burundi aho Inina Hazwe Belize yabaye umutoza wa mbere w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Interstar ikina mu cyiciro cya mbere aravuga ko afite icyizere ko azageza ikipe ye kuri byinshi inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Uwo mwigeme w'imyaka 35 yavukiye muri quartier ya Cibitoke mu gisagara cya Bujumbura nimwe mu quartier aramura abakinyi benshi haba mahungu cyangwa mu bakobwa. Mu ntango y'uno mwaka niho Belize ninahazwe yaronye impamya bushobozi yo kumenyereza umupira w'amaguru bita licence B itangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Iyo mpamya bushobozi itanga uburenganzira bwo kumenyereza mu cicaro ca mbere. Uwo mwigeme amenyesha ko yatanguye gukina umupira w'amaguru akiri muto mu mwaka 2002 mu mugwi wa La Colombe. Uwo mugwi wo mu gisagara ca Bujumbura wakina icicaro ca mbere mu higanwa ry'u Burundi. Belize ninahazwe yakina inyuma muri uwo mugwi. Yahagaritse gukina mu mwaka 2016. Muri uwo mwaka nyine amenyesha ko yaciye atangura umwuga wo kumenyereza akazi kiwe yagatanguriye muri uwo mugwi wa La Colombe. Belize ninahazwe yarateye intambwe gushika mu mugwi serukira gihugu aho yari cyegera cy'umumenyereza mukuru mu gikombe cya Afrika mu gihugu cya Maroc mu mwaka 2022. Ininahazwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hari icyo abarongozi ba Interstar bamushimye kubona agirirwa icyizere.
Cyambere novuga icyo babandondereye ndibaza ko ari impamya bushobozi umuntu yaba afise kandi cyakabiri kubona banyumvire jewe nka Belize ndibaza ko bari bamaze kubona basi na bike bike by'iwanje no bantanga ubumenyi bwanje no bamfise aho bugera bwose bakavuga urya nti tumwiyegereje byo babyiza.
Umwigeme agiye mu mugwi ufise abakunzi benshi kandi batihanganira gutsindwa amenyesha ko ako kazi ko kumenyereza yakagiye mwaziko katoroshe.
Ahantu hose umumenyereza agiye abarondera akazi kiwe gashimwe atsinda abarondera ikibanza cyiza meme si atotwara igikombe ariko agume hafi nta muntu amumenyereza aryoherwa ari hari inyuma munsi y'umurongo utukura nta numwe twese tugenda kuko yaba mu bakobwa yaba mu bahungu umuntu wese agiye muri shampiyona mu ihiganwa umva n'ubwo higanwa umuntu wese ashaka ijya place iri imbere.
Abamenyereza b'abagabo bakiriye neza umuzo wa Ininahazwe mu gisata cy'umupira w'amaguru w'abagabo. Nduwantare Ismaila amenyereza umugwi wa Magara Young Boys wasozereye higanwa uri mu cyondo cya 11 mu migwi 16 amenyesha ko iterambere mu Burundi.
Nyeje nibaza ko tutohuza imico y'ikirundi n'imico y'umupira w'amaguru kubera mu mupira w'amaguru barabumenye nakujya na twebwe abagabo bishika tukaba solicite mu ma ekipe y'abakobwa nawe abaye solicite muri ekipe y'abahungu esirito ya premier division. Nibaza ko kotandukanya imico y'ikirundi n'imico y'umupira w'amaguru.
Shimira Imana Liliana Longo ishyiramo ry'abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi amenyesha ko ari agateka ku bakenyezi bari mu nkino.
Novuga nti n'agateka ubwa mbere icyitegererezo kuko muri kahise k'umupira w'amaguru eka mbere no mu nkino z'amaboko si henshi dusanga abamenyereza b'abakenyezi bizegwa kuri urwo rwego bakaba abamenyereza bakuru na cyane cyane umupira w'amaguru.
Liliane Shimira Imana abona ko Ininahazwe Belize yuguruye amarembo kuri kazoza kugwaruka mu Burundi.
Bakenyezi barakunda kwikumira bakigira abantu aco nshoboye ariko rero Belize nibaza yuko atanguye kugurura imiryango kubona umugwi wo mu cicaro ca mbere w'abagabo ugira uti ingo wewe Belize uze tumenyereze byerekana yuko hariho icyizere ko no kubandi bari mu nkino nabo nyene bashobora gufata cyano kwita mu gifaransa kariere nkiyo.
Umukenyezi wa mbere yubatse izina mu mpira w'amaguru mu Burundi ni Lydia Sekera. Uwo mukenyezi mu mwaka 2004 niho yatoregwa kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, yarongoye gushika mu mwaka 2013. Muri uwo mwaka nyene niho yatorwa kuba umwe mu bagize inama nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Lydia Sekera nawe yatumye umupira w'amaguru mu gisata cy'abakenyezi utera intambwe uje imbere. Muri kino gihe abakobwa barakeneye icyicaro cya mbere n'icya kabiri, buri cyicaro kikaba kigizwe n'imigwi 10. Mu mwaka wa 2022 Burundi bwaronse itike yo kwitabira inkino za Afrika zabereye mu gihugu cya Maroc. Muri kino gihe naho umugwi wa Buja Queens uri Bugande mu mahiganwa ya Sekafa huza imigwi yabaye ya mbere iwabo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu cyicaro cya mbere rizotangura kuri uno wa gatanu igenekezo ya 18. Belize n'umugwi wa Interstar bazotana mu mitwe n'umugwi wa Kayanza United ku kibuga Urunani i Buganda mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi. Kuri uwo munsi azoba ari amateka akomeye cyane mu Burundi, kuko uzaba ubaye ubwa mbere kuva Burundi bubaho umukobwa amenyereza umugwi ukina icyicaro cya mbere mu mupira w'amaguru w'abagabo. Interstar yarangije ihiganwa ry'umwaka 2022 rishyira umwaka 2023 iri mu kibanza cya 13. Uwo mugwi mu myaka yahera niwo wagwanira ibikombe bikinirwa mu Burundi n'umugwi wa Vitara. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nanone mu makuru y'imikino, ikipe y'Ubwongereza y'abagore yamaze kubona itike yo kuzakina umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru nyuma yo gutsinda Australia ibitego 3-1. Umukino wa nyuma uzaba kuri iki cyumweru, uzahuza Ubwongereza na Espagne. Umunyamakuru Annette Mugabo yakurikiranye umukino w'uyu munsi wabereye mu mujyi wa Sydney.
Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza igeze ku mukino wa nyuma. Nyuma yo gutsinda ya Australia yakiriye irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'abagore ribaye ku nshuro ya 9. Umukino wa 1/2 watangiye ahagana ku isaha y'isambiri z'umugoroba ku isaha ya Sydney. Ubera kuri stade ya Australia yakira abantu 75,000. Nk'uko bisanzwe, abafana ba Australia bari babukereye baje gushyigikira ikipe yabo, ndetse ari nako bayitiza umurindi. Gusa ahagana ku minota 36, umwongerezakazi Ella Tong yafunguye amazamu bishyira Australia ku gitutu cyo kwishyura igitego. Iminota 45 y'igice cya mbere yarangiye Ubwongereza buri imbere n'igitego kimwe ku busa bwa Australia yari iwayo. Igice cya kabiri Australia yatangiye isatira cyane, ndetse kapteni wayo Sam Keller ukinira ikipe ya Chelsea mu Bwongereza aza kwishyura icyo gitego ku ishoti riremereye yateye, maze umunyezamu Mary Epas ntiyamenya aho umupira unyuze. Abongereza bari bafite umuhate wo ku rwego rwo hejuru, bahise batsinda igitego cya kabiri cyatsinzwe na Lauren Hamper. Iki cyari igitego cya gatatu atsinze kuvira irushanwa ryatangiye. Australia yakomeje gushaka uko yakwishyura igitego, yewe ikaba yabona intsinzi, ariko birangaye ibi by'ubusa, ndetse irushaho kujya mu kaga ubwo Ella Russo yaboneraga ikipe y'Ubwongereza igitego cya gatatu cyatsinzwe ku minota 71. Icyizere cy'abafana ba Australia cyahise kiyoyoka, byatumye benshi muri bo batangira gusohoka muri stade umukino utararangira. Mbere y'uko umukino utangira, kabuhariwe David Beckham wakanyujijeho mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, akaba n'umuyobozi wa Inter Miami FC ikina muri shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yatangaje ko afite icyizere ko Abongereza bitwara neza. Uyu mukino kandi warebwe n'umunyabigwi wakinira ikipe ya Arsenal, Ian White. Kuri ubu usigaye ari umusesenguzi w'imikino mu gihugu cy'Ubwongereza. Abafana ba Australia bashimiye ikipe yabo uko yitwaye, ndetse bagaragaza imbamutima zabo nyuma y'umukino. Aka kanya turababaye, ariko kandi turanishimye. Aya ni amateka akomeye ku gihugu kandi akozwe bwa mbere. Turishimye, turanababaye uburyo ari indwanyi, ndetse n'uburyo igihugu cyaberetse ko kibashyigikiye. Bizabatera umurava wo gukina umupira no gukangurira abanya Australia kurushaho gushora imari bahereye mu bakiri bato, kugira ngo bigirire akamaro buri wese. Umuholandi Salina Wigman w'imyaka 53 utoza Abongereza yanditse amateka yo kugera ku mukino wa nyuma y'imyaka 57 abagabo bahageze. umva uko abafana b'Abongereza bamufata. Muri Wigimani ni ko ibyiringiro byacu bishingiye. Umutoza mwiza iteka ryose n'amateka akomeye ku bakobwa. Ni ijoro rikomeye kuri twe kuko azi kubyaza umusaruro abakinnyi. Dufite icyizere muri Wigimani, twizera ko ikipe yacu yagera kure. Nakubwira ko bafite ingufu ariko Abongereza babarusha amayeri kandi bahagaze neza. Babyerekanye iri joro batsinda ibitego nubwo baburaga bakinnyi ngenderwaho nka Lola James. Kuri uyu wa gatandatu utaha nibwo hateganyijwe umukino w'umwanya wa gatatu uzahuza Suwede ifite igikombe cy'isi inshuro imwe na Australia. Umukino karundura ari nawo wa nyuma y'igikombe cy'isi cy'abagore uzahuza Espagne n'Ubwongereza ku cyumweru. Uzabera kuri stade ya Australia guhera saa mbiri z'ijoro za hano mu mujyi wa Sydney mu gihugu cya Australia. Anet Mugabo, Ijwi ry'Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.